Inyuma yo gushikiriza ingorane bafise z'ubukene bw'ibikoresho mu kazi kabo ka misi yose harimwe n'amategeko, bamwe mu bacamanza bo muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa batunzwe gatoke n'umushikiranganji w'ubutungane Emelo Rantine Kanyana, avuga ko inyuma y'amatohoza yakozwe n'igisata cy'ubutungane basanze hari abacamanza karuhariwe mu kujya ibiturire abahawe gasopo kurusha abandi nabo mu masentare y'intango ya Buterere na Kinama.
Hariyo nta nkuru zirimo, sivyo? Hariya ni umbyeyo ni mu Kinama, aha ni mu urabona mu Kinama hariyo umugabo umwe n'abagore batatu bane, umugabo umwe n'abagore bane mwambone. Ariko ibiturire biribwa muri ya sentare ntababeshe, nta numwe mvuze muri mwebwe kwizira, nta gihe uzondengera iryo munane nimbaro uyu mugara bijya byonze mare wumva bakore navyo mugabe icyo bikoze. Ndabasabye nshimitse muri abakenyezi ega ni batanu ku mugabo umwe, mugende uno munsi musinye mwemeye kuhindura ibintu. Sinze sura kubona umwende gihugu gatonda yahohotewe hajya muri ya sentare. Izi message zirakomeye. Mu minsi mikeyi hari abantu zo zorabona babarungika ati nakanira kanaka akazikara heti tahire. Ngo rabiye muja kwitwara mwonone ya bene gihugu. Burya rero nuko bimeze. Mwandike rero acaje na classe mu madosi ko gwe no munsi akaboko gahagaze. Ufise kareka n'ufise kagufi nta wenzi mugabe cyo mbona cyo nuko bitari ko biragenda neza.
Ubona ko abo bacamanza atanumwe yarafise uburenganzira bwo kugira ico ashikirije kuvyo bagerezwa umushikiranganje w'ubutungane abasaba kwikebuka atari uko bakazohagarikwa mu kazi. Umushikiranganji w'ubutungane umufasoni Kanyana yatunganije urwo rugendo ku bacamanza bakorera mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura mu gihe hari ikindi gikorwa ubutungane buriko burarangura muri ino minsi. Icyo naco nico kurekura abanyororo ibihumbi bitatu baheruka gutezurirwa n'umukuru w'igihugu. Benshi bibaza ryari iryo rikorwa rizotangura. Emelo Rantine Kanyana atanga inyishu.
Mwarabonye yuko twari twashikirije yuko ko tugira dutangura igikorwa, ubu turiko turegeranya uburyo ko murabizi neza yuko bajya batashe, si byiza ko twabarekurira mu ibarabara, turabafasha tukabatwara n'amamodokari gushika ku mbwa mikuru y'amakomine bavamo, tukabafasha kugira ngo tubashikirize mu kibano ku mutumba mu ikomine bashobore kubaho neza ntihagire umuntu abuma bintu. Rero ni igikorwa gitegurwa, ubu turiko turabikora twaranabihegeje, hasigaye ari uko izo modokari tuzirunge kamwe hose kugira ngo babatware. Ibikorwa twizera yuko kundi bitangura nko kuwa gatatu abatahimuhira bazo bariko barataha.
Mu gisata cy'ubutungane hanavugwa kandi ifungwa ry'abana babigeme b'abanyeshuri batatu bo mu ntara Kirundo, abo baheruka guhagarikwa bagerezwa kuba bafutanganije ishusho y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Inyuma yaho hari abagize iminsi bavuga ko abo bana bahohotewe, umushikiranganji w'ubutungane ashikiriza gishasha kuri abo bana.
Murabona ko bikiri mu matohoza, sinovuga ngo bararenganijwe canke ikiboneka cyo no kwicaha cyakozwe ko amafoto yagenda cyubahira umukuru w'igihugu bayanditse ku bintu bitari byo. Uwabikoze rero mu gihe batamusanze akiriko arabikora bica bijya mu matohoza niko bigenda. Nubwo rero abana benshi bari bafashwe hama harasigaramwo bakeyi babona yuko bahariho ivyemezo. Ariko abatwasubira numvise yuko muri Parque General Pierre Cour d'Appel d'Ongozi hoba hafashwe ingingo yuko abana botezurirwa bagasubira mu miryango hama matohoza kabandanya. Ico novuga rero kuri ibi bintu nuko kuvyukuri bajya abana babo canke batababo, ikiboneka cyose nuko hari habana batagira icyo bibanga. Rero uno munsi abavyeyi barakwiye kugaruka ku ndero y'abana bakaza bigisha ikizira bakamenya yuko hari igiti giturigwa.
Ubushikiranganji bw'ubutungane bumenyesha ko ingendo nk'izo zigiye gukorwa mu masentari yose asubiramo imanza ari mu gihugu, ni kugira abataye akarangamutima k'umwuga bagaruke ku murongo atari uko basubirizwe mu kazi. Bujumbura, Evariste Nzikubanyanka, Ijwi rya Amerika.